iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwiyoneza nchuti muteza matuku igane uvijiju gya Amerika, risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi kumwe mu igane uvijeno gene kerezo gya 13 kwezi kwa ndwi, muri 2017, mwisi ya 18, muri kumwe na Joy Diane na Hazwe, dongo ibigane uvijeno mwanya.
Nuko ucusanga naho bavuga ngo baduhaye inka zo korora ibyo abantu bato batora ziduha baziha abantu batunze cyane hano wironka kandi kugurisha katongo hari n'ucabura aha ni byiza batagiye banaka kamwe na mama ngo uje afisa kanote
uyu numwe mu manyagihugu muri commune ya Matana y'intara ya Bururi mu Burundi anegura kamwana wa mama kibonekeje mu itangwa ry'ibitungwa riherutse kuba muri iyo ntara byari bigenewe kuronka abantu aho nikora ibyinshi kuri iyo nkuru ni handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja mu ntara no makambi manze ndabwire muri make ko perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yongereye ko vyagategekanye ibihano vyari bisanzwe vyarafatiwe igihugu ca Sudani. Perezida Trump yongeye kwikiringo camezi atatu kuri ivyo bihano. Itegeko rya perezida wa Amerika rije risubirira iryo aho rarongoye iki gihugu Barack Obama yari yateye ko igikumu mu kwezi kwa mbere ryongera rikuraho vyagategekanye bimwe mu bihano vyafatiwe Sudani vyategerezwa kumara amezi atandatu. Tukibutsa ko Sudani yafatiwe ibihano by'ubutunzi no gushira imitahe aho muri Sudani kuva mu 1997 inyuma yaho Amerika yagirije gukorana n'imigwi y'iterabwoba bivuye ko yacumbikiye ku murwa mukuru wayo umukuru w'umuhari Al-Qaeda Osama bin Laden. Sputnik iradiyo y'Abarusiya yarayitanguye ibiganiro vyayo vya mbere hano i Washington DC mu ntumbero yo gushikira abanyagihugu ba Leta Zunze za Amerika mu vyo yise ayandi makuru yizewe. Ico kinyamakuru kivuga ko kije guha ijambo imigwi y'inkehwa idashikirwa n'ibinyamakuru bikomakomeye vya Amerika. Abavyihweza bavuga ko ico kinyamakuru ari igikoresho ca Leta y'Uburusiya kandi ko gifise intumbero yo gusambura intwaro zindi zitandukanye abakozi b'iyo radio. Yamara bavuga ko ibiganiro vyabo bizo fasha abanyamerika kwiyumvira makuru y'imvaho atarayo babariwe kandi yizewe. Ibiro vy'ikinyamakuru c'Abarusiya Sputnik vyatanguye ibikorwa vyayo muri nondwi birahakana ko bitavugira Leta y'Uburusiya kandi ko bidahabwa amategeko n'iyo leta. Robert Ortang umwigisha muri kaminuza ya George Washington hano muri Amerika aramirira kure izo nsinguro zitangwa na Robert akavuga ko ari umugambi w'Uburusiya wo konona demokarasi n'ivyiyumviro vy'abanyagihugu ba Amerika. Luis Inácio Lula da Silva yahoze ayoboye igihugu cya Brazil yagirizwa n'ubutungane kugira ibiturire no kunyuruza amafaranga yaraye asabiye umunyororo w'imyaka 9.5. Lula yahakanye ibirego byose bimuriko naho biruko hakazobandanya kwidegembya mu gihe azoba akiriko aritaba ubutungane. Sergio Moro umucamanza w'igihugu avuga ko perezida Lula yagirizwa ko yanyuruje amafaranga angana no miliyoni w'amadolari akavuga ko ayo mafaranga yakoreshejwe ahanini mu gusanura inzu yiwe nziza iri ku nkengera y'ibahari. Lula avuga ko ivyo yagirizwa atawifatiye ari binyoma vyambaye ubusa akavuga kandi ko nyabuna afitaniye ibibazo n'umucamanza w'igihugu Moro ni mu gihe abagabo uko ari babiri basanze bafatwa nk'abantu bemewe cyane aho muri Brazil. Nchuti bakunze bijugi ya Amerika muriko mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubari kugataka ku Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muri kwisi yose kuri muceye kuruga rwa internet yacu ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na kuruga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara abashikiranganje ibigega vya leta bo mu karere ka Afrika yo hagati CEAC Communauté économique des États de l'Afrique centrale bakoraniye mu nami Bujumbura kuri no wa kane bariko barabira hamwe ukuntu imigambi itandukanye yoshigwa mu ngiro gushika mwaka wa 2020 ahanini iyo migambi izohagarara ku gukomeza amahoro n'umutekano guhanahana ibidandazwa no korohereza abanyamitahe Domitien Ndihokubwayo umushikiranganje w'ikigega ca leta mu Burundi niwe yuguri iyo nama tumutega matwi kuri mikro ya mugenzi wacu Elo Juri Kaneza
ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika yo hagati waragiye byaragize umugambi umugambi werekana ibizokorwa ivyorangurwa kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2020 iyo ntumbero rero itangwa kugira ngo ivyo ibihugu vyihaye ishusho ibihugu biri muri umuryango vyihaye bivyashobora gushika ku mu 2025 bizoshobore gushikwako no kuvuga ni nko guca mu mice ingene umuntu ashaka gushikira iyo shusho ivyo navyo bikaba ari ngombwa ko biba kuko iyo ukora ibintu udafise ingene wabiteguye ushobora gusanga uri kurakora ibitagira iyo bizogushikana no mugambi rero uhambaye cyane gose wo kugira ngo tubone neza yuko iyo shusho yo mu 2025 tuzoyishikako ariko imbere yuko dushika mu 2025 tubanza kugenda turagira intambwe niho nk'imigambi rero ituma intambwe ya mbere tuzoba twigeze ko inyuma yaho hazosubira habe kandi uwundi mugambi wo kugira ngo dutere indi ntambwe izo kana mu 2025 ngira murazi yuko ibihugu byo muri aka karere turafise ibibazo bitari bike hari ibibazo bijanye n'ubutunzi hari ibibazo bijanye n'umutekano hari ibibazo bijanye no kuronka umuyaga nkuba hari ibibazo byuko abagwiza tunga bakora bisanzuye muri aka karere tugahanahana ibidandazwa rero ibikorwa bikuru bikuru bizoja muri iyo mice yo kuraba yuko amahoro n'umutekano bisasagara bibandanye bisasagara muri aka karere kugira ngo abanyamigambi yo guteza imbere ibihugu nabo bakore bisanzuye ariko kandi dushobore kubandanya duhanahana nibidandazwa hagati y'ibi bihugu kuko kugeza uyu munsi turavye ingene ibi bihugu bihanahana ibidandazwa ngomba kuvuga ibihugu biri muri aka karere dusanga vyukuri tutarashika ku rugero rushimishije na buhoro buhoro ico rero ni gikorwa kimwe mu bindi byinshi ariko nkuko nabivuze twofatira kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano kugwiza umwimbu guhanahana ibidandazwa nibindi
Nana bicaye ku masonga nkitangura bamwe mu banyagihugu muri komune ya Matara intara ya Bururi baranegura kamwana wa mama ko bakaribonekeje mu itangwa ry'ibitungwa byari bigenewe kuronka abantu aho nikora muri komune ya Matana abajejwe intwaro barahumuriza imiryango itashoboye kuronsa mu kuronka ivyo bitungwa bitandukanye mu kwemera yuko bariko barakubita ibifunsi rya nino kugira ngo bashobore kuraba abo basahiriza umunyamakuru wacu Alain Yivirankunda niwe tubaza byinshi kuri no nkuru
Iyo mfashanyo igizwe n'inka za kijambere haheze umwaka urenga itanzwe mu banyagihugu bo muri zone Gasibe iyo nayo ikaba yaronkejwe imijyango yababa ijana hisunzwe ko ari abantaho nikora babirimizi bato bato kandi bamana ingorane z'umwavu w'amasekirundi naho biruko hari umuce w'abatigeze baronswa iyo mfashanyo y'inka za kijambere udatahura impamvu utashikiriwe bamwe bati twaragaye ukwindinganizo yo gutanga iyo fashanyo yagenze
ikitwanda byakena nabe nuko uco sanga naho bavuga ngo baduhaye inka za korora kiko abantu bato batora ziduha baziha abantu batunze cyane kandi kwe zonka zira mukaya ziza korora abantu batwe bato bato kugira n'umuntu wa mato mutaro nk'iyo nka hano wironka kandi ndakoronka kugurisha katongo hari n'ucabura no gukaronka cyo gituma rero uco sanga abantu bato batatanze zonka tazuturonga aha ni byiza batagiye banaka mwana wa mama ngujya afisa kanoti ujya nyago ntavyo ashoboye kandi ari yarabeshoboye
twari yandikishije bahageze kuzitanga cyahera ku baje bwa nyuma twari twandikishije ntakido hacaba ikintu cyo kwankana gati yacu ko cyo sanga cyangwa incangisha abakiro se kwa jeune hairos ishavuye jeune takwa abantu babicheje hagize ikintu by'amanyanga bagahera ko abantu batanikishije twandikishije akadusimba yandikishije bwanyuma gacusanga ne washize imbere twese twadukeneye gitongo ico tumadutekana nuko boza n'ibindi
muri kino gihe abataronkejwe izo nka zo korora za kijambere maratanga zimwe mu ngaruka mbi ziriko zirabagarukako. Peruze Minani avuga ati
ibigori biharage aho barimo ibiharage imyumbati bica byuma mu nyuma ivyatsi bica byongera bigakura bitugora kukatanka tuba dufise zitamase uburimye busubira inyuma kubera atamase abahari duca tugira ingorane kubera nibiharage bica biduzibeyi duca tubura amahera yo gusuma nyene ibiharage bica bigira ibeyi ndende
ushikuno musi abo bataronkejwe iyo mfashanyo y'inka za kijambere bavuga ko ikiringo bari bahawe cy'umwaka kugira ngo nabone babe bamaze kuzironswa warangiye bakabona ko bahenzwe mu gihe bobo ataburyo bafise bwo kwigurira izo nka. Kubw'ivyo abo banyagihugu bagasaba ababijejwe kwikubita gashi ku muhango bari babahaye. Ni Mirangeza Florence avuga ati
twese twoshikiye turababaranye ni kuko abandi babaronse natwe tukabura kandi turi banaho nikora twobahanura kugira ikintu iyo baciyumviriye bagishitse umutima wacifuje ugishitse hama natwe tubonegweho umuntu yakwemereye ikintu akakigushikiriza nivyo vyiza cadufata ko natwe baturenganije.
Kuri iyo myidogo abajejwe intwaro muri komine Matana baratanga imvo zatumye imiryango idashikirwa yose hamwe n'ikigiye gukogwa bashobore kuyihereza izo nka za kijambere. Jean Bosco niyo ngabo n'umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe iterambere.
Imyidogo natwebwe turayumva imwe imwe ahiva mu guhabwa inka baraba yuko abo bantu bagiye guhabwa inka bafise ivyo bazozigaburira na cane cane ubwatsi. Hariho rero abasaba yuko bahabwa inka ariko bikaboneka yuko iyo nka bayibahaye yoci bapfako kuko badafise ico boyigaburira. Ico dutegekanya nuko abanyagihugu barima ubwatsi ukadodora hirya no hino ku mashirahamwe ashobora gufasha kugira ngo atange ivyo bitungwa kugira ngo abene gihugu bataronse na cane cane bajya bo hasi kugira ngo nabo bashobore gushikirwa n'ivyo bitungwa. Komine yacu ni komine abantu badashobora kubaho badafise umwavu w'ikirundi. Turonse nk'izatanzwe nk'inshuro nko kabiri vyoba na mitende n'utashikiriwe akazoroha gashikirwa.
Tumenyeshe ko iyo mfashanyo y'inka za kijambere komine Matana yari yazironkejwe n'amashirahamwe Plasab hamwe na Prodema yitaho guteza imbere abirimizi bato bato. Amakuru dukura mu ntwaro akemeza ko zababanye nkeya bafatiye kubirimizi bazikeneye bari babituye mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika, turi kumusu wakane nkuko mubimenyere turabashikiriza inkuru zitandukanye ziba ziriko ziranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi tukanabaha n'umuco kuri utwo tubazo dutandukanye musanga mufise. Ni mukanye sase.
Cha, bijya bije, biranugwa nugwa kwa rivyo.
Kandi bihu.
Ngo ni bihu akandi navyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo. Nivyo.
Ka sivyo.
Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirizi ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno munsi rero inkuru tuza kugerageza gutanga ko umuco n'inkuru imaze iminsi nuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekeye ingingo nshasha yo gusukura igisagara cha Bujumbura. Umukuru wacu Fredy Mbonima aheruka gufata iyo ngingo ishimwa n'abatari bake nubwo hazobamwe gutangishwa amahadabu ku bazofatwa bariko baraconona. Ariko yamara hari n'undi muce wundi wibazo tubazo tutari duke kandi ukabona ko ari ingingo yafashwe hataragera. Reka umunyamakuru wacu Diane Ndonse yakubitije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi atubwira ibivugwa kuri iyo nkuru n'utubazo dutandukanye ndetse yanakubitiye muri meri ya Bujumbura kugira ngo arondereyo inyishu kuri utwo tubazo.
Ingingo yo guteza imbere isuku mu gisagara cha Bujumbura yafashwe n'umukuru wacu Fredy Mbonima itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Yihaniza abantu kwituma hirya no hino ku mabarabara. Ubuzofatwa abirenze ko akazocibwa ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi mirongo ibiri. Ihadabu kandi riri hagati y'amafaranga ibihumbi cumi n'ibihumbi mirongo itatu rizocibwa ku batubahiriza amategeko asanzwe agenga uburiro. Aha rero aya mahadabu asa n'ibihano arateye impari ku mbuga ngurukana bumenyi. nubwo ingingo isa niyakigwa neza kuri bose harababona ko harimwo uguhohoterwa kuko igisagara cha Bujumbura kidafise ubuzu bwa sugumwe mu bibanza byinshi aho mbere hari nababona ko ingingo yoba yafashwe gihuti huti mukubandanya tubanze tubasomere ibyo bamwe nabandi banditse kuri zo mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri yavuga ati hafashwe ingingo nziza cyane uyu nawe abaza ati iyo ngingo izoja mu ngiro ryari ubu nawe ati ni vyiza ariko none bizogenda gute atabuze ubwasi gumwe rusangi buri kumabarabara tubandanye n'uyu avuga ati ukuba kubuze ubwasi gumwe buri hishwa amafaranga burakenewe uyu nawe ati iyaba byokozwe mu muco byobaye vyiza ariko nuko uzosanga bigire bigwize kujya ibiturire kuri bamwe bamwe hari n'uyu avuga ati ingingo nziza cyane ariko yafashwe gihuti huti mwibaza ko izokubahirizwa mu gisagara kigwiriyemo abana bo mwibarabara n'abasega tugarukirize kuri uyu avuga ati nimba atari kuronderamo ku kigega cha leta cobomboka ayo mahadabu ni menshi kuko umuntu yihagarika ku ibarabara nta bitanu abafise kandi naho yo yagira yoba nawe nyene ayaharuramo byinshi cyane ikindi leta ni citegura ahabigenewe henshi mu bibanza bitandukanye kugira ngo bidushikiye turonke basi aho twihandurira turi ihadabu ririhe basi uwaje mu gisagara atagira na kwihagarika kuko hari nibibanza utagendanye gwawe naho ugira ifaranga utoronka aho wituma aha rero kubijanye nuko ingingo bafashwe ititondewe kuko ubuzu bwa sugumwe rusangi butari kumabarabara ujeje gisata cyo kumenyesha makuru muri mairie ya Bujumbura Kadatsa Candide avuga ko bavyiyumviriye ko aho amenyesha ko mu bibanza nka byose bihuriramo abantu benshi bifise ubuzu bwa sugumwe atanga karorero ko kubituro vy'amamodokari hamwe no kumasoko ariko kandi Kadatsa Candide abandanya avuga ko hari umugambi wo kubaka ubwo buzu bwa sugumwe kwa kumabarabara nkuko ababanditse ku mbuga ngurukana bumenyi babisaba
uwo numugambi meri ya Bujumbura isanzwe ifise mugabo novuga kandi yuko hariho nkenye zari zisanzwe zihari mugabo kandi tukabona yuko aho umuntu wese akorera mu bisanzwe haba hariho akazu ka sugumwe uko umuntu aremwe ikintu umuntu adashobora kubuza mugabo uko umuntu aremwe araremwe no mugushobora kwihangana akavuga ati ndaza gushikira ahari akazu ka sugumwe rero hakaba hariho abakozi bo mu gisagara cha Bujumbura basanzwe bajejwe gukurikirana iby'igisagara abo rero nibo baheza bakagenda bakaraba ahantu ho batameze neza ariko kandi barabe yuko yangingo yafatwa kurikiraja mu ngiro ha mu utagishize mu ngiro nawe agahanwa hakurikije ibisanzwe bitegekanijwe mu ngingo yafashwe n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura
nayo kubanditse bavuga ko bizogwiza ukujya ibiturire umuvugizi muri mairie ya Bujumbura atanga icizere ko bitazoroha aha ni mu gihe avuga ko hari abakozi ba meri bazokurikirana ishigwa mu ngiro y'ingingo kandi bazoba bafise ikibaranga ko ari abakozi ba meri Kadatsa Candide agira ko yihaniza abazosabwa amafaranga nabo bakozi kuko meri isanzwe ifise amakonte mu mabanki
mu bisanzwe mu gisagara cha Bujumbura harafashwe ingingo yuko amafaranga yose arihwa adaca mu minwe y'abantu mu bisata bimwe bimwe bisigura yuko uwo muntu baramwereka ingingo mufata bakamwerekana amafaranga ategerezwa kuriha hanyuma bamurungika kuriha ku makonti ya Meri nta muntu afata amafaranga mu ntoki bamurungika kuri konti ya Meri akaba ari harihira wo bazobwira ngo zana amahera ntaza yarihe kuko hariha amabanke dusanzwe dufisemwo amakonti niho bazoheza bakaja kuriha ayo mafaranga
tumenyeshe ko iyi ngingo yihaniza abantu kwituma ku mabarabara ikazona baca amadabu iza yaratanguye kuja mu ngiro itarike zitandatu z'ukwezi guheze uyu mwaka ikaba yagiriye mu ngiro rimwe niyo kurihisha amafaranga mu bituro vy'amamodokari mu gisagara cha Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuvengaho mu gisagara cha Bujumbura dusuye dukwitire gatonya mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi aho ni mu ntara ya Gitega amwe mu makartie amwamwe yo mu gisagara cha Gitega yibonekezamwo ibimanga vyagiye birasenyuka biturutse ku mvura abanyagihugu baba hafi ivyo bimanga bemeza ko ivyo bimanga vyama vyateye amasanganya dukanye abafise amazu hafi ivyo bimanga nabo bakavuga ko bashobora kuhahombera mu gihe byo homoka abajeje intwaro bamenyesha ko bazi ico kibazo bariko bararondera umuti kugira ngo ivyo bimanga bizibigwe bitadinda guha inkumbi umunyamakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Sabimana
Amakaritse abangamiwe nivyo bimanga niyo bananyamugari bakunda kwita karitse giswahili abanyagihugu baba hafi ivyo bimanga n'abahaca bagiye muri karitse ya Karera bavuga ko ivyo bimanga vyama vyateye amasanganya sibo niyo konsilia aba hafi ikimanga kiri ku barabara rya kane muri karitse nyamugari
ico kimanga ngo yadongana cacu kizipa kumvura iyi mvura iguye amazaje n'atera habomoka kandi ko nakohegereye amazu yagiye amasako yo gusidukirayo nabana bakenzwe kugira ko bavagwa hina hari bakwayo babolewe bakakuro baguyeyo niko sako yageze akitsimirira kuko tano kizo teri ngo nsapa kitwomora yego hari habagore bamaze kure bafika bane nibo nibuka n'undi mugwegeze gusimba rimwe kwayo ageze ngo arasimbye haruguru abana twakunda kuza kuhabarinda cyane kubabuza gukenerayo hari mu ndimo inzu nuko nyaza ciye ku ruhande gucyokese gusa waje pe none shatwaye wese niyo yatuyeyo n'inzu yamwe nta nimwe iragwayo mugabe nako byegereje zimo kugwaye ni hakufiye kugana ko byegereje kuko ari n'umwana yigeze gutwaga mugacho yatwariwe hariya haruguru aratwaga aragenda arahe twabonye mu simba wiwe niko batigeragereze wa kuntu ho kitugwaniriza namaze atarahe nagurikira ngo turiyo tu
mbere ivyo bimanga vyo kumabarabara ya kane na gatanu muri karitse nyamugari vyatangwe kubomagurika ryari inyishu ni ya Matilda ndi mubandi umutamakaza wa ku metero zitandatu y'ikimanga kiri kujya gatanu
n'ukuri ku imana byatanguye jo wundi vuba muri ritora riheruka manga yageraho uburereho duhereje gutora aha hose hati harumuro nawe aha rero twari twagize umugambi atanga ibiti barataruye gitari kwa tuzoja turaca gitari kwa bashaka chatembye kimwe na kimwe aha aye ntiwora ngo subire kuvuga kanda hakutohegera imuhave mujana aha twa hakora hadaca bakuru ngo ahango nta murunda ro hakora n'uturiko turabatora mutubwira yuko muri twubakira amabarabara muri ugira gute n'indi mutubatora nimugamaze gushika ku ntebe nta na kimwe mushobora kutubwira
abanyagihugu baba hafi y'ivyo bimanga barafite ico basaba irike ndibanje wo kubibarabara rya gatanu mu kere cy'Nyamugari agira ati
bo byiza bora bakazana ibintu nk'ama mashini n'ama veni y'ivu bakaheza bakarunda ngaha hafi basi tukafuma tuza turaterera na twebwe amaboko kubera ibikorwa rusange turabimenyereye na twe kubikora nisanzwe iterambere n'irya twese no kikibazo twacigira hamwe tukaraba tukaheza tukazibira hakiri kare mukaba ndabona amazi yaramaze kurenga inkombe kubona hamaze kumera gutya kose kiko ryari barabara ryiza rino barabara
majari wa janda yisaba arongo ikaritsiye nyamugari aremeza ko muntu waro bazi ico kibazo kandi bari kubararondera umuti w'ivyo bimanga
maze iminsi myinshi banashaka naye kusati abigeze kuzira iragira n'amafoto kugira ngo barabe ico bakora bo bari bakuze agiye makanivura nako amazu yoyo imiryango ibayo giye mvuga nti ntaho bari iyo retwe twaragutora bishobora kubishikiriza niwe baguma batubwira bavuga yuko bazo kwirabwira ngo barabe agiye manu zeye makanivu bakakora neza ikimanga gituma badica ni gose imanga bibiri kuko nivyo nubuga yuko tutari bwashire mu tutari bwashuye kuvuga kubadukurira ni kimanga cyo kujya kane cyadutse kije nabi cyane ni kimanga cyo kujya gatanu ikimanga cyo kujya kane cyo tumaze gufata ingingo tuvuga tuti tuzorabe ibiti tugire suforme nk'ama nk'ingazi hanyuma tuce turaba dukore ibigo rusange bonye bigo bose mu nyamugari yaba baza bose gerego byo bayi munsi umwe turiko turategura ukungiye n'isorondera ibiti byo bigiga binini binini turondere n'imifuko nk'uko twa twabiteguye mu ndwi zibiri ziheze
majari wa Jean Ndayisaba amenyesha ko umugambi wo gusasama uyu mu mabarabara ari hagati mu makaritie y'igisagara cha Gitega uzotuma ivyo bimanga bizibigwa kuko bazoca bati imifure gitwara amazi ayo mazi akaba ari yavugwa ko yicira inzira agaca situra ahari sidakomeye Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe yo mwikambi mbere yuko duhana gahindukira abagwayi bagendana umugera wa sida mwikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majefu ya Kongo bavuga ko ubuzima bubi babayemwe buri ko butuma abasirikare bo mu mubiri wabo bagabanuka nyamakuru wacu Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri bo maze adutegura ino nkuru
Ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu nkambi yo mu Rusenda bagaragaza yuko bugarijwe n'ibibazo bishingiye ku mibereho y'ubuzima butari bwiza babayemo abenshi muri aba bagwayi batangaza yuko n'umubare w'abasirikare bari basanzwe batunze mu mibiri yabo yagiye igabanuka ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere yuko bahungira muri inkambi yo mu Rusenda
Gye nkiza ngaha kubera tuvuye Burundi nashike kwanze buvira umukobwa wanje yahora agenda ari Bukavu niyo yagenda kwivuriza yaramaze kugera kuba soda igihumbi n'amajana 338 ariko kubera ubuzima bwo ngaha ubu ngu yarageze kuba soda igihumbi n'umunani nagiyewe ubu ngu ngeze kuba soda amajana 83 umva ko abasoda bacu bagiye bagabanuka.
Aba bagwayi bakomeza bavuga yuko imiti banywa ibarusha imbaraga kubera yuko hari igihe bamara kuyinywa ikabasinzereza ahanini bitewe n'inzara bagenda bahura nayo no kutajya ibyo kujya biba bifite intungamubiri nk'uko abaganga babibasaba.
Ibyo kujya biba muri foire nibiharage, umuceri, ifu y'ibigori ibyo nibitosheje nibiye kujya by'abantu bose bajya nabo nyene nuze barazi ingorane z'abagendana umugera wa sida
ndonse umwana afise umwana mutonya nk'ubu umwana mutonya yonga afise amezi 6 umwana nakironga ivyo ivyinkenerwa umwana yoronga ngo ivyo yonywa umwana nyene afise ubuzima bubi nyene amerewe nabi amezi 6 afise umwana akwiriye kuronga mata akwiriye nabura mata bama ya mata kugera kumeza ngahe ubu amata ngo yaraheze ubu umwana ni jewe nikorakora mu kuvuga ndamugurire roya nk'umwana mutonya kumuwa roya ni ngorane nk'ubo buyi bushise tugenda gutora ubo buyi tugenda kubufatira nundo dufata ubo buyi na kamaro tugirira ubuyi tubuciga tubukoroga imisi 3 baguhaye ubuyi bwa mesa gukwezi imiti tunywa mwijorira turboreza tuvyuka dushonje injya nizikwiye
kugeza ubu mu ngambi yo mu rusenda abagera ku 1966 nibo bafataho imiti gabanya ubukana bwa sida iyi mibare ikaba itangazwa na president w'ishyirahamwe ryangaza Muzungu Jean abavuga yuko umubare w'abandi bagwayi ba sida batinya kwigaragaza bityo bigatuma badafata imiti nk'uko biba bikwiye
abatorera imiti kuri NSF ibaraka inundu nonga hepfo mu rusenda ni 1966 ko ari abantu benshi bakunda kwinyegeza bakaza kumbwira nka je Muzungu Jean nsanzwe ndabarongoye bakagenda hariya kuri NSF bagatora imiti n'abandi usanga biyubashe badashaka kuyerekana imbere y'abantu bose hari gihe bamwe bamwe bahora bafata imiti nabi barayifata nabi bivanye n'imvugo z'abantu bababanyi babo guko ugwamo gwinshi bamukaza umvati wogwa mugera wa sida undu gwa mugera wa sida kubwo gutandukana kijya kintu guko ambulance twa badutwaramo haba hari abantu benshi babashengerera bakacavuga ati mbo twe turiri itike turagiye ibaraka abandi nabo bakavuga ati turagiye inundu.
Muzungu Jean ni prezida w'abagwayi bagendana ubugwayi bwa sida mu nkambi yo mu rusenda arasaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi kubabaha kugira ngo ababana n'ubugwayi bw'agakoko gatera sida babone uburyo bwo kwikemurira ibibazo batarinze kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi.
Turiko turasaba yuko kugira ngo amashyirahamwe ari ngaha mu nkambi ya rusenda bashe kudufasha baduhereze imitahi baduhereze amashyirahamwe atandukanye abantu bose dushobora kwinjira ndetse n'abajya bafasoni hari abafasoni benshi bakunda gushurashura ugasanga birirwa mu kabare kubwo kubura impuzu zo kwambara ivyo kujya byo gufungura maze ugasanga bari kubarandukiza n'abandi bantu batandukanye.
Nubwo aba bagwayi bavuga yuko ari nta bufasha bahabwa umwaka ushize 2016 niho ishyirahamwe rya ARD ryabubakiye amazu y'amadafari adatwitse n'andi y'ibiti. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Mukanya turasozera ariko muri make nobabwira ko mu gatondo kuno wa kane ariho perezida wa Amerika Donald Trump yashitse Paris mu Bufaransa mu rugendo rwiwe rw'iminsi ibiri aho usivye ibirori vyo kwikukira kw'igihugu cy'u Bufaransa yitabiriye ategekanya kuyagana perezida wa Ufaransa Emmanuel Macron muri kano kanya perezida Donald Trump ariko arasohoka ava mu buserukizi bwa Amerika muri ico gihugu c'u Faransa bitegekanije ko masaha ari imbere aza guhura na bamwe mu basirikare ndetse n'abadiplomate b'Abanyamerika bakorera mu gihugu c'u Faransa. Nyuma yaho Trump na mugenzi we Emmanuel Macron baraza guha ikiganiro abamenyesha amakuru. Trump akaba ari kumwe n'umupfasoni wiwe. Ningaha turangirije kino kiganiro wanyu mu ntara makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe tuzosaba kwa turi kumwe ejo nkaho twatanguriye ndabipfurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu.